Mamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Radio Inzamba turikereza ya 29 munyonyi mwaka wa 2020 abanywanye ba radio Inzamba gatega kawe uyu numwanya wo kubashikiriza amwe mu makuru yaranze inundu turiko turasozera. Uko umwaka utashe harabisekeza y'iminsi 16 yo kugwanya yote rifatiye ku gitsina uyu mwaka muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi warifatikanije n'amakungu mu gutanguza iryo sekeza, ariko rero ngo impinga iracari ndende kubera igihugu cugarijwe n'ukudahana abakora bene ayo mabi. Ikibabaje ngo nuko amategeko n'amasezerano ari menshi akingira abakenyezi n'abigeme, ariko akaba atacyo abamariye mu gihe badasiba gufatwa ku nguvu mu Burundi. Kurikira umushingwa manza Imakire Hunja arongoye muhari w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi hari mu makuru y'urunani rw'imenyesha makuru yo kuwa 25 munyonyo.
Muri ibi bihe bya none amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme niho nyangwa rikomeye cy'agateka kazi na muntu dusanga ku isi yose amabi yamaho kandi ari biho nyanganda. Vyongeye ayo mabi ntamenyekana kenshi kubera kudahana, kutavugwa no kwitinya kubashikiwe n'ayo mabi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urahamagarira rero abantu bose kuva mu gacerere bakiyamiriza kudahana bikomeye abakora ayo mabi. Mu Burundi rero ibisekeza ribaye mu gihe harangwa amabi menshi niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu muri rusange, na cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme kuva mu mwaka w'intureta yo mu 2015. Abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu, baricwa bunyamaswa, baranyuruzwa, baromogwa mu gihugu, abandi baricirwa ko abagabo n'abana, barahohoterwa, abandi barafungirwa. Kuva mu ntureka y'ibihumbi 2015 mu ntumbero yo guhoza no gutuza abakenyezi n'abigeme batavuga rumwe n'intwaro y'umugambi uri ku butegetsi, gufata ku nguvu abakenyezi byakoreshejwe nk'ikigwanisho cyo mu ntureka, na cyane cyane cyoroshe kuronka cyonona n'ubuzima bw'abakorewe ayo mabi hamwe n'imiryango yabo. Baba inzoya, abayabaga, abakuzi, abatamakazi, eka nta n'umwe bagira umutwe abakora bene ayo mabi. Hejuru rero y'ibyo byabaye muri iyo ntureka y'ibihumbi 2015 abakenyezi basanzwe bakorerwa amabi nabo bubakanye mu ngo zabo, bagasuzugurwa, bagaturubikwa, eka n'ubu mirimo yabo ugasanga birababako. Abakenyezi iyo bafunzwe nabo babaho ubuzima buteye agahinda kuko bafungirwa hatubahiriza agateka kabo.
Ayandi makuru yaranze inondwi mu gateka kazi na muntu, hari umugwi w'abanywanyi b'umugambwe SNL bamaze imyaka 3 bafungiwe mu mpimba, bakaba bamaze umwaka barejejwe na sentare ariko bakaba batararekugwa. Muri abo hakaba harimwo umukenyezi n'umugabo wiwe baguma basinzikarizwa ubuzima. Urongoye zone ya Muyira Gedeon Mpitabavuma akaba ariwe yagirizwa kuba ari nyuma yuko kugumizwa mu munyororo. Ni inkuru twateguriwe na Idi Claude Ninazwe.
Abanywanyi b'umugambwe SNL bafunzwe kuva mu 2017 bagera kuri 2026 kandi bakaba bari mu migwi ibiri. Umugwi umwe wagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, uyundi nawo ukagirizwa gushaka kwica hakoreshejwe inkoho. Urongoye zone Muyira Gedeon Mpitabavuma warongoye zone Muyira akaba yagirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo zone ko atamuntu ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi amuronkana agahengwe, ari naco gituma abo banywanyi ba SNL baheze mu munyororo.
Kwezwa barejejwe ko ari 2018 yabo mugore n'umugabo wose dusi yabo barejejwe gusa wanze yuko bavayo. Witwa Gedeon ushinzwe zone, no witwa Amis ahoze ari ambasaderi w'u Burundi, nibo babihagaze ko cane gose ahantu hose barejeje kotini yarabijeje hose. Gusa rero babiri nibo bagifise agatima gahaze adashaka yuko bapfayo.
Uko kwezwa kw'abanywanyi b'umugambwe SNL bo muri zone Muyira bibonekera mu igopi y'urubanza RPC A inimero 14 ubwo nako gwasomwe kwa 31 gitugutu 2019 na sentare isubiramwo imanza ya muha ku munsi wa gatanu w'indwi iheze uwitwa Menegil Bigirimana n'umukenyezi wiwe bakaba barakuwe mu ibohero rya Mpimba babajana kubaboreza igufa mu biro by'igipolisi biri muri quartier 10 mu Ngagara nk'uko amakuru dukora mu biro by'iperereza abitubwira aho ni nyuma yaho hari haherezwe gusa kwa ibigwanisho bitogwa iruhande y'urugo rwabo ubwo nabwo kaba agwara bomowe Radio Nzamba twagerageje kurondera chef de zone mu iraje de Omitavuma ariko nacho ashima kubivuga ko
muri ico gisata nyene cy'agateka kazi na muntu ngo abanyoriro bamwe baravanwa mu ibohero bakaja kuburizwa igufa ahantu hataramenyekana ishyirahamwe rukristu rijeje kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu bavuga yuko ivyo vyibonekeza muri no misi Jean-Claude Ntiburumusi arongoye igisata c'ubutungane muri iryo shirahamwe ngo leta na cane cane ubushikiranganje bw'ubutungane bukwiye guhagurukira ico kibazo bugahana uwo wese yagirizwa ubwo bubisha bukorerwa abanyororo Jean-Claude Ntiburumusi
muri uku kwezi kw'11 turiko turaheraheza akati Burundi yarabonye ibintu bidasanzwe bimenyerewe mu mabohero aho abanyororo bakugwa mu mabohero barasanzwe bafungiwemo bagaherezwa abakozi bo mu iperereza y'igihugu bakabatwara ahantu hatwazwe bakaja kubasindikaza ubuzima bakababoreza igufa hanyuma bagasubira bakabagarukana mu mabohero bamwe bamwe abandi bagagenda amazima yabo ngo ntibasubire kumenya iyo baroye hanyuma abatwara amabohero bagasubira abo bagarukanye bakabakira ari biruruma bagaca nabo aho kuba shiraho bari bapfungiwe bakaja kubanyegeza aho babapfungira ukwabonyene bakabandanya bababoreza igufa kuko bataba ngo banabaronse n'imiti yo kubavura izo ngoma ziba zatewe n'iryo hohoterwa bakorewe n'abo bantu babahereye amakuru tumaze kuronka muri n'amitsi nuko ibyo bintu bimaze kuba mu ibohero rya Mpimba hamwe n'ibohero rya Muramvya muri uku kwezi nyene aho mu ibohero rya Mpimba twovuga nk'ubyerekeye uwitwa Bigirimana Hermenegilde n'umutambukanyi wiwe bose basanzwe babohewe muri iryo bohero basohowe igenekerezo rya 2021-2022 batwagwa n'abakozi bo mu iperereza babahawe ubuyobozi bw'ibohero bagahaba bagaruka basinzikajwe ubuzima bababurijwe gufa nabo babatwaye n'ubu uwo Bergimana Emegide n'ubu akaba atawe ushobora kumwegera hapfungiwe aho yita ku isoko mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gihe hari n'abandi babiri nabo twamenye witwa Kwizera Isaac hamwe na Jambo na Jean de Dieu nabo bagasanzwe bafungiwe muri rukuru rya Muramvya basohowe ku genekerezo rya 19 z'ukwezi nyene baherezwa n'ujejwe iperereza mu ntara Muramvya ariwe Habyarimana Felix OPCM hanyuma no munsi bakaba batarasura kuboneka mu ibohero bavuga yuko nawe yahavuye abahereza ujejwe iperereza mu ntara ya Mwaro aya mabi rero kugwa ku murango abantu babona ariko ntihagire ikintu na kimwe gikogwa ntihagire iperereza rimwe riba kugira ngo ivyo vyaha bikogwa bihanwe bigakogwa kandi ariko barahonyanga amategeko kuko ata muntu yateza kuza gutora umuntu mu nyororo ngo amutware atari umushikiriza manza sanswe akurikirana dosiye y'uwo muntu mu gihe kandi umuyobozi w'ibohero ari wajejwe ku rugero rwa mbere ubuzima bw'abanyororo mbere n'umutekano wabo ari wanajijwe no kubakingira akaba ari wabatanga bakaja gukorerwa ayo mabi yose
mu gisata cy'impunzi naho mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye murongo mu gihugu cya Congo zigwaye ingwara zidakira zitavugwa ngo zinaronswe ibifungurwa ishyirahamwe CBBDH Vicar riharanira agateka k'impunzi risaba ishyirahamwe HCR gukora ibishoboka byose kugira ngo izo mpunzi zifashwe Leopold Sharangabo icegera c'urongoye iryo shyirahamwe yamenyesha ko impunzi z'abarundi muri rusangi zahungiye muri ico gihugu zama zageze ingorane z'ibifungurwa kurikira Leopold Sharangabo
Mu bisanzwe impunzi z'abarundi ziri muri Congo zimerewe nabi cyane kuko uretse ibyo by'abafise ingorane z'izo ndwara zidakira no mu buzima busanzwe harimo ingorane zikomeye cyane kuko hariho rimwe na rimwe usanga impunzi zishobora kumara amezi ane atatu zidahabwa imfashanyo zidahabwa ibyo kurya ugasanga rero n'ibintu bibabaje cyane mu mezi yaheze twarinze kwandikira ishyirahamwe hashitere ku rwego rwa Congo turyereka ingo izo ngorane turibaza ni igituma nimba na Soziniana niwe kugaburira impunzi ni barawundi buryo bakora ico gihe hari haheze amezi ane impunzi z'irusenda na Murongwe bataronswe ibyo kurya bamwe babirirwa kuja gushakisha aho bakuru dufaranga ariko bikanka ubwo rero ibyo byose rero ntabwo dushora kubishira ku ishyirahamwe pamu tubishira ku ishyirahamwe HCR kuko niryo rihagararira impunzi niryo rigomba kuvugana nayo mashyirahamwe yaba PAMU canke ayandi mashyirahamwe asanzwe abjejwe ibyo bikogwa kwaba gutanga imiti cyangwa kwaba gutanga ibyo kurya ariko byose biri kugatwe k'ishyirahamwe HCR ku rwego rwa Congo ubwo rero iyo shirahamwe turarisaba ko byo kwikangura ligahaguruka rikamenya ko nimba ryiyemeje gufasha impunzi bakazifasha byukuri bagakora ikintu cyose cyo tuma impunzi imeregwa neza bakora ikintu cyose cyo tuma impunzi igira ubuzima bwiza na cyane cyane guhabwa ibintu bya nkenerwa kuri abantu babagwaye bagahabwa ibyo kurya bagahabwa imiti kugira ngo ejo abantu ntibabandanye bapfa kandi byukuri byitwa ngo hariho ishiramwe HCR risanzwe ribafasha
ku ruhande rw'impunzi zahungiye mu gihugu cha Tanzania ziri mu ikambi ya Mutenderi ziratewe umutima uhagaze n'ibiherutse kuvugwa na leta ya Tanzania ko impunzi zose z'abarundi baba badashaka gutahuka bazokwegeranirizwa mu ikambi imwe gusa ya Nduta kuva mu ntango z'umwaka ugiye gutangura ivyo bikaba bitakiriwe neza na bamwe mu bari mu basanzwe baba mu yandi makambi y'impunzi nka Mutenderi bakabona ko biri muri wa mugambi wa leta ya Tanzania wo gushaka kubatahukana ku nguvu umviriza bamwe muri izo mpunzi bavuganye na Radio Inzamba
tugasaba ko iyo ngingo ituje mu nzira kuko tubona ko ari kutuburabuza ngo dutatwomoke kandi icyo twahunze bitatoregwa umuti
bifite ingaruka mbi kuko umuntu yari amaze imyaka itanu yatekereje yicaye ahantu asubira kujya gutangura ubuzima bushyashya nk'ubwo gutangura nk'ubwo gutangura kuba impunzi bushyashya urumva ubuzima bucyagwa bubi gusumba ikigira kandi ikambi ya Nduta ni ikambi gifite umutekano muke cyane kuruta izindi aho muri Tanzania urumva izo buzibiri ubwo ntitwishobora kubyakira neza kubona bafashe abari mu kindi wose ya Nduta ntitubyakira neza twebwe
ikibabaje ni uko bagiye gutangura ubuzima bushasha bazogenda utwo bateye tutarera bagiye mu nkambi yaranzwe n'amabi menshi aha twovuga impunzi nyinshi zanyurujwe izindi ziricwa abafashwe ku ngufu bagiye kurondera udukwi inyuma y'inkambi n'ayandi mabi tutarinze kudondagura tukava duhungiye imvura mu muvu kuko Mutenderi yari inkambi iza ubwa mbere mu mutekano no kubana neza n'abanyagihugu ba Tanzania
mwishyirahamwe rihanira agateka k'impunzi CBDH Vicar ribona ko ivyo biri mu kurukurikirane rw'amabi akoregwa impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania bavuga ko uko gushira hamwe impunzi biri mu mugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu ziringaho muri Tanzania bagasaba ishyirahamwe HCR gita impunzi gukurikirana agateka k'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania
amakuru makuru makuru yaranze inundu
turabandanya n'amakuru muramwe yaranze inundu turiko turasozera Petero Buyoya yahora atwara igihugu cy'u Burundi yaratanze imihoho mu kibanza cy'userukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Mali na karere ka Sahel mu kiganiro yatanze mu bamenyesha makuru yo yahoze arongoye Burundi avuga ko agiye gutangura urugamba rwo kugwanira itigateka kiwe n'icubahiro ciwe vyatosekajwe n'ubutungane bw'u Burundi mu kumucira urubanza rwo guherayo mu munyororo atari mu gihugu mu rubanza yavuze ko gwahonyanze amategeko yose agenga imanza ni nkuru twateguriwe na Emmanuel Ndayishimiye
kuva akiriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'u Burundi atari mu gihugu yagirizwa iganda gugwa y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu 1993 Petero Buyoya yahoze yarongoye Burundi amenyesha ko wenyene bimuvuye ko yaciye afata ingingo yo gutanga imihoho mabanga yarajejwe y'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cha Mali no mu karere ka Sahel gutyo atangure urugamba rwo kugwanira iteka gyiwe we byacafujwe n'ubutungane bw'u Burundi.
Ndumunye politike, muri politike ibintu bibi birabaho kenshi. Sindi nuwa mbere, iyo uyemeje kuja muri politike urafungwa ugacibwa n'urubanza. Ariko amagara gukundiye ukaramba ariko biraba uno munsi ejo birahera. Ndabizi neza ko ibi bigiye guhera. Ikenegwa rero ko ndonka umwanya wo kubyitaho.
Petero Buyoya amenyesha kandi ko ataramenya igihugu azosabamwo ubuhungiro ngo nije gufatira kanya akiyumvira.
Ubwo rugamba ngiye kurugira ndahantu hanyemerera kubikora ntekanye, sindatora aho hantu. Kubyerekeye gusaba ubuhungiro ndi muri bino bihe, ndafata kanya niyumvira icyo nokora, nkabona gusaba ubwo buhungiro n'umunyepolitiki. Kugeza ubu rero nta ngingo ndafata.
Petero Buyoya yakiriwe igihano cyo guherayo n'ubutungane bw'u Burundi yagirizwa kuzimanganya ubuzima bw'umukuru w'igihugu, guhungabanya ubutegetsi bw'igihugu no gutera ubwicanyi mu gihugu. Ariko wewe yagumye asemerera ko ubutegetsi bw'igitega bwanse guha amaviza abashingwamanza b'abanyamahanga yatoye baje kumuburanira. N'abashingwamanza bari mu gihugu hagati ngo barankiwe gushikira iyo dosiye.
Ngo inzira yaciwe n'amasezerano ya Arusha niyo yonyene yerekana ubutungane bwategerezwa gufasha Abarundi kugira basubize hamwe. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe n'urunani ruhurikiyemwo imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Sefora Arusha. Ni mu gihe leta ya CNDD FDD imaze igihe icira imanza abantu ikongera igafata amatungo yabo ata amategeko akurikijwe. Frederic bavuga inyumvira arongoye ubwo runani asigura ko hari bikenewe kugira ubutungane bw'u Burundi butunganirize bose, na cyane cyane ko ubwo butungane ari gikoresho cha leta uno munsi. Ningaha duce dusozerera amwe mu makuru yaranze inondo. Mwakoze mwese mwadukurikiye. Mukaba mwashikirije na jewe Reverie Bazikamwe mu buhinga bw'ivyoma nari kumwe na Todomire Manirambona. Mugira umunsi mwiza naho butaha.
Ngiye nzamba.
Nzamba irasamirana.
Amakuru makuru yaranze inundu.